Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Kofi Olivier ntwari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije nchuti bakunze ndabayikaza mana n'amakuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Bavuga ko batekewe n'ubwo babivuye kuma ariko arakogwa ajanye n'ukwagirizanya uburozi n'abanyagihugu ku mutumba Gasarara muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Haravuga ubukene bw'amazi ku mugwa mukuru wa komine Buhiga intara ya Karusi co kimwe na komine Bugabira intara ya Kirundo. Aba muri ayo makomine bagasaba kwico kibazo cotorega umuti. Abarimyi bo muri komine n'intara ya Bubanza baranegura ko gushika ubu bataratangura kugurirwa umwimbu w'ibigori n'ikigwana gesa ibituma bawugurisha ku giciro gito ku isoko. Abantu bashoboye gucukura ubutare bagiye guhabwa uburenganzira bwo kubucukura leta nayo ibugurishe ihezi bahembe muravyumva muri ano makuru. Aya n'ayandi ni mukanya.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze abanyagihugu baba ku mutumba Gasarara muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Bavuga ko bateye impungenge n'amabi ariko arahakoregwa ajanye n'ukwagirizanya uburozi inyuma yaho hiciwe abantu batandatu ku munsi wa mbere kuri uwo mutumba. Nyene ababa muri ico gice batinya ko hashobora kwaduka izunguzungu ry'ubwicanyi mu gihe abica abandi badashoka bamenyekana. Ariko rero hari n'abashikiriza ko mu bica abandi bavyemerera. Uburongozi bwa komine bumenyesha ko iyo ngendo iri kwirahungabanya umutekano. Norisi Nduwimana.
Kuva muri 76 tumvuka tabye naribwo mbone twayumva handi ko babaturira abarozi.
Uwo mukenyezi hari mu bagitekewe n'ubwoba muri ico gice c'intara ya Bujumbura babonye nabo bantu batandatu bishwe kuri uyu wa mbere. Bamwe bakubiswe ibihiri abandi amabuye hakaba n'abaturirwa bagirizwa kuba abarozi. Bavuga ko ibyabaye batari bwa bibone. Ico bemera nuko kuruga bibaho
amagetegete mugabo sinemeza ngo naka n'umurozi barafunga akabareko.
Mugenzi we yabonye abaje kwica bakekwa kwicaha atugwaruka guburuju kutariko
banca kiyo nanyo hiyo oyiruka bikwa ngo naka twamaza kumufyeta bwana wihenga bamaza kumufyeta bwana buza bwuvuga ngo naka ngo bamwiza ati base nti namwe mba bamwiza reka reka ngo gwaruka kwari ruza rutariko ngo reka 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 ngo twereka kuza kuraba ngo babaroze ati nuna baroze mwafatanye itonganuye ko muciye mwica ati hori hori ryamaze umujyango ati gusanga na wari uwanyu wabuze ati hori kangu hora kwari ku Imana nakundi munabiganguye.
Iryo hori hori rero ntiryo riteye impungenge imijyanga ho munyabiraba ariko gusaba ku inzego z'igihugu zobikurikiranira hagufi.
Ibi nakarandaranda kava mu bantu kazotuma inzigo mu gihugu tahera
baba kwisi nkoni bashobora vuga agatumba kose ngo ndumurozi mu banditse bapfuye bavyiyemereye bonyene Gasarara ni yintu yavuga ukuntu ngo turabarozi
nta kumucisa ku buhomba gusho baravuga ati reka tuharabe turabe ibintu yo bafise mu nzi kuva kera abantu baragini
leta mbyeyi ikwiye kudufasha muri ibyo bintu abantu tukaba bamwe nkuko twatoye amatora neza tukafatana mu nda n'ubundi tukwiye gufatana mu nda mugabo karacamwo ivyamanga itengete araba.
Urwego rwa komine Nyabiraba ruvuga ko hambavu y'umutekano muke ibi biriko bibangamira iterambere. Muzitanteri waho Michel Mpitabakana yihaniza abantu kwihanira.
Sinovuga ngo uburozi nta buhari ariko nta cemeza c'uburozi n'itegeko ntiribyemera. Hari aho usanga hari imitsi y'urwanko mu kibano bibuza abantu gukora na cane cane bigahungabanya umutekano. Nobahamagarira kuvavanura n'iyo ngeso mbi yo kwihanira munaka n'umurozi.
Abishwe bagirizwa uburozi ku mutumba Gasarara ku munsi wa mbere bagizwe n'abagabo bane umukenyezi umwe n'umwige mumwe atari bwo bakubwiwe baba mu bucimbiri bwa Mubira na Bugombe. Ubumaze guhagarikwa ko abantu batazwi yitigiri n'inyamiramabi kuko gushika ubu hari abakirondegwa. Mu mezi atatu aheze hari hamaze kwicwa abandi bantu babiri bagirizwa uburozi umwe ku mutumba Musenyi uwundi ku mutumba Kigina. Amakuru yemezwa na komine Nyabiraba naho harabafashwe ku mvuza amatohoza abandi nabo bahunze baracarondegwa n'inyamiramabi.
Norisi Nduwimana urakoze. Ivyo rero biruko mu gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yaheruka kumenyesha ko abakora ivyo bamwe bita amangetengete bariko baragwanywa bishimishije mu gihugu yishura ku ngorane zatewe nabo bita batutumuzi mu ntara ya Bururi. Umushikiranganji Martin Niteretse aho yari mu kiganiro c'abashikiranganji kuwa 13 ruheshi guheze mu ntara c'ibitoke yavuze ko ubu ababikora bagwiriye mu ijoro ariko ko baguma barondegwa. Tumwumvirize.
Yatanguye kuvugwa mu ntara ya Makamba neza na neza muri komine ya Nyanzara hari mu mwaka uheze. Ikibazo c'abantu ngo bagenda ngo kuraba ngo abantu b'abarozi tuki twabonye ko yari intango mbi yo gusambura imiryango cangwa ababanyi n'abagenzi kubateranya. Tugihe harafashwe ingingo zidasanzwe muri nyanzara birahera kuko ababikora bose baraza mu mihana bakavuga ati burya wa muntu wawe yapfa umuntu wawe yagize ingorane wabikoze ni naka twabonye yuko ariwe yabikoze ugasanga abantu ababanyi abagenzi barashanyemo tugeho abantu twarabarondeye kandi yarafashe umurongo baca bimukira muri komine Kibago muri iyo ntara nyine ya Makamba naho nyine turakora ingufu cyane abajejwe intwaro n'inyamiramabi gushikaho bigeze no guhaka kwicwa n'abenegihugu bashavuye turavuga ati si uwo muti umuti ni uko abantu bafatwa icyo gihe rero kuva mu mwaka uheze gushika uno munsi hamaze gufatwa abantu 62 umugabo uno munsi niho n'andi makomine yo muri Bururi nayo nyene komine Songa n'indi komine imwe bavuga ko naho nyene bagiyeyo abajejwe intwaro n'inyamiramabi bariko barabarondera kuko ubu babikora mu ijoro bikiki gahumbezi ko ku murango barabonye ko abenegihugu batangiriye cyane umugabo uko bikora mu ijoro cyangwa ku murango uko bigenda kose n'icaha baguma barondekwa kandi bageze rugero rwiza ko kugwanya ibyo bintu bimeze neza cyane.
Ivyo ni umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye yarabigarutse ko kuri uyu wa kabiri aho yavyiyamirije akabona ko abantu bitwaza mangetengete kugira bahohotera abandi. Umukuru w'igihugu ahamagarira abagifisi iyo ngendo kuvavanura nayo mu maguru masha. Abanyagihugu baba ku mugwa ha mukuru wa komine Buhiga intara ya Karusi bararajwe ishinga n'ikibazo cikena ry'amazi bavuga ko indwi yose ishobora guhera atamazi aje mu mabombo. Abo banyagihugu bahitamwe gukoresha amazi yo mu mwonga nayo nyene kugira ciro kinini kwibidimwe bagasaba kwiyongorane yotorega umuti. Uburongozi bwa komine ntibuhakana iyongorane ariko bugashikiriza ko biva ko igisagara cagutse ari ku mugende hujana y'amazi akaba ari wa wundi nyene. Inkuru ya Ivan Philbert Nduwayezu.
Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'iyo komine bavuga ko indwi ishobora kurangira bimwe mu bice vy'igisagara ca Buhiga bitaronse amazi. Ivyo bavuga ko gushika ubu bituma ubuzima butoroha kuri bo.
Ku kibazo c'amazi turarushe n'ukuri turarushe. Umuntu avuze ko arushe abarushe. Turashobora kumara nk'indwi yose irarangiye nta mazi ari mu gisagara ca Buhiga.
Bemeza ko ibintu vyunyuka mu gihe cici aho amazi ava mu masoko kama bigatuma amabomba akena amazi.
Iyo hageze mu kivy'ukuri amazi arabura nyina kabura mu isoko hakaza amazi makeye.
Uburongozi bwa komine Buhiga buremeza ko igisagara ca Buhiga kidafise amazi akwiye. Abarongoye iyo komine basigura ko imva ari uko baba muri ico gisagara muri ino myaka babandanije kwiyongera gutyo bituma abayakenera baba benshi. Mu gihe umugende ujyana amazi ku mugwa mukuru w'iyo komine ari wubatswe mu myaka ya 70 gushika ubu akaba atawundi urubakwa kugira ubusahirize. Nkuko byemezwa n'abarongoye komine bavuga ko gushika ubu atawundi muti ushobora kuboneka. Ariko amakuru ava i Buhiga avuga ko hafi y'igisagara cya Buhiga ku mutumba Shanga w'iyo komine nyene abanyagihugu baba mu kigwati cy'amahoro bo baronka amazi ukuri kwamye.
Ivan Philbert Nduwayesu arakoze. Ubukene bw'amazi buravugwa kandi muri komine Bugabira intara ya Kirundo abaho bidoga ko bashobora guhera ukwezi baronsa amazi iminsi ibiri gusa mu mabombo rusangi. Nabo nyene bavuga ko ubu bikora ku mazi y'inzuzi bavuga ko ari mabi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yari yategetse ko icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi ahi Bugabira cari gutorega umuti hagati mu mwaka w'2023. N'inkuru ya Audilonke Jiman.
Nubukene bw'amazi abahi Bugabira mu ntara ya Kirundo bavuga ko buhamaze hafi imyaka ibiri. Abo banyabugabira bababazwa n'ukuntu leta yari yabubakiye amabombo icyo gihe baranaronka amazi meza nk'ikiringo c'indwi imwe gusa ariko basigaye amara igihe kirekire yakamye.
Cerekeranye n'amazi muri komine Bugabira bari mu migambi kuduha amazi ese umugambi baranarangutse barashira amarobine baranagira ese turamenga amazi araje inisemene ubwo vyaciye bihagarara pe ubu amazi aza rimwe na rimwe. Swati ni rimwe mu ndwi canke inshuro zibiri mu kwezi. Urumva ko kiki bari kibazo.
Uba banyabugabira bavuga ko ubikora ko mazi mabi ni mu gihe ameza bayakura kure iyo barihira amafaranga atari make.
Mbe misi yindi yose sigaye abanyagihugu bacu dukoresha n'unya y'amazi mabi ibido y'amazi mabi naho nyine ava ku munyonga muri mucoho aracagura igihumbi. Amazi meza na mu masoko kagura icatanu ku kibido ca 20 litre. Ikibazo c'amazi kiracari ikibazo mu Bugabira pe.
Naho ico gice bidoga ko amazi akama cane hagati mu mwaka w'2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyene abanje kwidogera abajejwe kuyatanga yari yasize yatanze.
Kiritse ngai Bugabira amazi atarahashika hakwe komine. Buramata uri mu gihe nda kwiranira bitanje aje mu Kirundo ko amazi ari paraza. Nk'amezi cyo gihe amazi arashitse mu komine. Kirane, none muri bibere yuko mukiki ntware n'igihugu bakore bikintu ariko zari kikiraniye kuva mu 2020 ndabeje bucikana dakwirabira kwitanye batarampenda kwa maze yazitse muri komine bugabira none se ndahazitse atarashe ndayataze ushaka dukorane gute uwo muntu faiza amazi atadashoboye ndataye kandi muzi kwa maze ari buzima
bugabira imwe mu makomine ndwagize intara ya Kirundo intara gushika mwaka 2021 haharugwa ko baronka amazi meza batarenga ibice 30%.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu abarimye ibigori bo muri komine n'intara y'ubanza baranegura ko batarashobora gushorera umwimbo wabo w'ibigori mu kigwana gesa nkuko byari byamenyeshejwe abo barimye bahitamo gushorera umwimbo wabo ku isoko kandi ku giciro gito kugira abashobore guhikenura mu byo bakeneye muri komine bubanza bamenyesha ko hakiriko haratunganywa neza ikibanza bizobikwamwo n'inkuru Alexis Nkeshimana.
Ikibanza kizobikwamo intete z'igori ikigo anagesa cimirije kugura kiriko kiratunganywa ibubanza nkuko muri komine y'ubanza babitumenyesha abaracari mu myiteguro ntibatangura kugura barapompfye imiti cyangwa udukoko dutera ibungo ry'ibigori ivyahora bishobora kuba vyarahabitswe vyarahasize imiti izoshigwa muri izo ntete yaramaze no gushika kuva mu bushanganje burejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije batanze isango y'umunsi wa 16 ruheshi ntibiratangwa kugwa ibubanza abarimye ibubanza baracashorera intete ku isoko naho ikiro cy'intete kigwa amafaranga 15,500 abo twavuganye igituma batora indira kugurisha ku mafaranga aruta ayo bamenyesheje yuko bemera aho gahombo kuko batazi neza igihe ikigo anagesa coco bazogurira intete z'ibigori ku 17,000 na bujya 2,000 ngo zimaze guhera ubushanganji ikigo anagesa gikukira butanze isango ryo gutanga kugura ariko ntibagure bagira bati turabitanga kubera yuko tuba dukeneye amafaranga yihuta inkuru duhabwa n'abajejwe ico gikorwa nuko ngo bazomenyesha abanyagihugu batanguye kugura kandi ngo bari mu iteguro igeze kure. Alexis Nkeshimana wanza Radio Indundi Culture.
Alexis Nkeshimana urakoze. Leta y'u Burundi giye guha amahirwe abantu bashoboye gucukura ubutare na y'ubushore iheze ibahembe ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu birori vyo guhimbaza intara yo kwikukira. Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko bizotuma abo banyagihugu baronkera amahera co kimwe na leta ivyo tuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura mu mwanya muto. Tega amatwi Evariste Ndayishimiye.
Kugisata cy'ubutare twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro abivye ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi mwimbe tugura dushora hanyuma gutyo muwe murose amahera n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisanze cyane cyane abene gihugu bari mu bice birimo ubutare baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba none ikabazo ntibazirima hanyuma bagashora leta igashora hanze no ku butare. Rero tugira dukore nk'uko kugira ngo iritunga kama Imana yaduhaye bituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane urwaruka mugira amakoperative harya irigwa mwicaye ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo nivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu tugize uko turazi uko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Burundi.
Ubuvuzi bw'indwara ya kanseri mu Burundi bwagiye buratera imbere ugeranije n'imyaka y'2012 aho no kuronka igipimo vyasaba kuja mu mahanga. Ivyo bivugwa na Agrippine Nyandwi arongo ishirahamwe ry'abahoze bagwaye indwara ya kanseri kugira ubuvuzi bwa kanseri bubandanye butera imbere. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko mu myaka iri imbere atamugwayi azosubira kuja kwivuriza hanze kuko vyose bizokorerwa mu Burundi. Jotan iratuze.
Kuvura indwara ya kanseri vyagiye biratera imbere mu Burundi ugereranije n'imyaka y'2012 aho Agrippine Nyandwi yaragwaye kanseri y'ibere ico gihe nta gipimo cakogwa. Ariko ubu Agrippine avuga ko kanseri ivugwa biciye mu citwa chimiyoterapi nubwo atawovuga ko yakize burundu.
Uno munsi ubuvuzi bw'indwara ya kanseri turavye uko vyifashe hari intambwe bimaze gushikako kuko uyu muntu bamutoye ko afite indwara ya kanseri hariho amahopito ashobora gufasha mu kugira chimiyoterapi. nimiti iza kwica amaserira agwaye novuga kwa gabanuka mugabo hari gushora gusanga ari nka kamwe kashoboye kugira ku resista canke kubera ko intandaro itashikiriwe ugasanga mu kindi gihe biragarutse
Nikugira umuntu akire burundu umushikiranganje w'amagara y'abantu ridwine baradahana amenyesha kwizege mu ntara ya Gitega kuva mu mwaka uza hazotangura kubakwa ikigo cakarorero kizovura kansere burundu ku yindi ntambwe bita radiotherapy
kuvuga babandi baronka chimiotherapy muri aya mahopito y'ubujumbura yandi kugira ngo aheze neza kwica iyo migera azocagenda muri Centre National de Référence en Cancérologie kugira ronke radiotherapy kandi izoba ari de référence internationale niko tuyifuza byigo byaratanguye birahera muri iminsi kandi muri budget exercice 25-26 twarashizemo amafaranga y'ukuzoca dutangura kubaka mu kurindira yuko dushobora kuronka n'abandi bantu bashobora kudufasha bagashiramo imitahe gutyo
Aha Gripine Nyandu wagashima iyo ntambwe kuko abagwayi ba kanseri batazosubira gucumukura baje kurondera ubwo buvuzi bwa radiotherapy mu bindi bihugu.
Mu bisanze radiotherapy ntugenda ugaruka uranshena. Ruva rero bica bisaba ko umuntu agenda yiteguye ku buryo bwo gutanga kwa muganga n'uburyo bwo kubaho. Hari uwundi muntu yiyongera aherekeje umugwayi uburyo buca buba bwinshi. Rero twebwe turashima cyane cyane gose dusaba ubwo leta ko yoshyiramo ingufu nyinshi kugira iyo centre itangure yubakwe hanyuma bizofunyiriza urugendo abagwayi.
Agripine Nyandwi asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abagwayi indwara ya kanseri avuga kandi ko bishoboka ko mu turere tw'ubuvuzi naho hoshigwa ubwo buvuzi bwa radiotherapy kugira ngo abagwayi babandanye koroherwa mu kwivuza kuja kwivuza mu bindi bihugu bishobora gutwara umugwayi umwe amafaranga agera ku bihumbi birenga 125 vy'amadolari
Jota iratuzi urakoze naha ncuti bakunze turangirije n'amakuru twariko turabashikiriza shimire Koffi Olivier Ntwari ari muhinga bw'ivyuma shimire namwe mwese mwariko muratwumviriza mwandanye mugira ibihe vyiza na radio Indundi Culture murakoze
Alice Ndayizeye